Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ikomeje kubagezaho ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Hano muri studio muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mbahaye ikaze kuri radio yanyu.
Mwebwe nka komisiyo ko mufite ububasha muhabwa n'itegeko kucaba abantu bumubandikiye kabiri gatatu mutaza nko muri raporo mugaproposa ibihano bibakwiye.
Uyu ni umudepite w'umunteko ishinga amategeko y'u Rwanda abaza umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe uburenganzira bwa muntu impamvu badakemura ibibazo bafite kandi amategeko abibemerera. Iyi komisiyo ejo nibwo yashyikirije abagize inteko ishinga amategeko raporo yayo y'umwaka ushize. Iby'iyi nkuru kimwe n'ubwicanyi mu murwa mukuru w'u Burundi Bujumbura n'amatora muri Tanzania turabigarukaho mu biganiro byacu muri uyu mwanya. Nawe rero ugitangira kutwumva guma hafi ya radio yawe. Uyu ni umwanya w'amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, baramutse neza.
Baramutse Jeni, ndaramutse kije kandi n'abariko baratwumviriza. Umukuru w'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika ya Congo yarigambye ejo aho yamenyesheje ko batsinze kuko amatora yo ku munsi w'Imana yari agamije guhindura ibwirizwa shingiro atitabye ku rugero rushemishijwe. Guy Kinfusia Romaine, perezida w'umugambwe uharanira demokarasi na Repubulika, yavuze ko abanyekongo bumvise akamo batewe ko kuguma mu ngo zabo. Yise ayo matora ko ari ayagamije kugumiza perezida Denis Sassou Nguesso ku butegetsi. Ibwirizwa shingiro rero ry'ico gihugu iririho ubu ntiriha uburenganzira perezida Denis Sassou Nguesso bwo gusubira kwitoza mu matora y'umwaka w'2016 za kandi ntirimwemerera bivanye n'imyaka 71 afise mu gihe ibwirizwa shingiro riha uburenganzira utarenza imyaka 70. Afghanistan naho ikinyamugigima gikomeye carihaye inkumbi ejo ku munsi wa mbere mu buraruko bw'igihugu ca Afghanistan aho cumvikanye kandi no mu gihugu ca Pakistan n'Ubuhindi. Abantu baba 300 nibo bamaze kwemezwa ko bafuye, abandi bashika 170 barakomereka. Igice casinzikaye cyane nico mu ntara ya Khyber iri mu buraruko bushira uburengero bwa Pakistani, aho abategetsi baho bamenyesha ko ubwaho nyene hafuye abantu bashika 140 n'abashika 1000 bakomeretse. Ico kinyamugigima kandi carabomoye imisozi mu buraruko bwa Pakistani igihugu kibanyi, bituma ibarabara rihuza Pakistani n'Ubushinwa ridasubira guhita. Ico kinyamugigima kibaye hafi y'amezi 6 inyuma y'ikinyamugigima cihaye inkumbi mu gihugu ca Nepal cahitanye abantu 2000 gisambura amazu 2000. Ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu rimenyesha ko kurya inyama zihinguye mu buryo bwa jambo, isosiso n'ibihinguwe mu nyama z'ingurube bishobora gutera indwara ya kanseri. Kanseri kandi ishobora guterwa n'inyama zifise ibara ritukura mu gihe abantu bazifunguye. Ibyo ntivyavuye mu cigwa cakozwe n'igisata kigira ubushakashatsi ku ndwara ya kanseri. Ubushakashatsi bwari bushimikiye ku gifungurwa cy'inyama. Linda Johnston, umwongereza akazi akora ibijyanye no gutanga impanuro ku mfungurwa uwo bita umunutritioniste, amenyesha ko iyo atari inkuru nziza cyane ku bakunda igifungurwa cy'inyama. Ariko ibyavuye muri ubwo bushakashatsi ntivyemegwa 100% n'igisata cyo muri leta cyo muri Amerika ya ruguru ciga ibijyanye n'inyama. Mu Cyongereza bita The North American Meat Institute, aho bavuga ko ivyigwa vyinshi vyagizwe n'ishirahamwe ryita amagara y'abantu ku isi ata bucuti buboneka hagati y'inyama na kanseri. Mu gihugu ca Turukiya, abapolisi babiri bico gihugu nibo bafuye, abagwanyi b'umuhari wa leta ya Islamist ndwi nabo barafa mu gitero cagabwe n'igipolisi ca Turukiya ku bagwanyi b'umuhari wa leta ya Islamist, aho ni ku rubibe Siriya gihana na Turukiya. Ivyo vyabaye igihe ejo ku wa mbere igipolisi cariko kirasaka amazu ku mazu mu gisagara ca Diyarbakir ciganjemwo abakirde abategetsi bajejwe umutekano muri Turukiya bamenyesha ko muri uko gutana mu mitwe abapolisi batanu bakomeretse abanywanyi b'umuhari wa leta ya Islamiste 12 nabo barafatwa n'inzego z'umutekano abategetsi ba Turukiya bagiriza umuhari wa leta ya Islamiste kubari wo wateye ibibombe bibiri vya bihevyi ku mugwa mukuru Ankara mu ntango zo ku kwezi ibibombe vyahitanye abantu barenga ijana. Leta ya Israel nayo igiye kwaka uburusho n'uburenganzira bwo gufata ingendo abanyepalestina baba mu karere ka Yerusalemu y'ubuseruko. Iyo ngingo ministre wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu ayifashe bivanye n'imishamirano imaze iminsi hagati y'abanyepalestina n'inzego zijejwe umutekano za Israel. Mu ruhagarara rwatanguye mu kwezi kurangiye ku kibanza cyeranda kiri i Yerusalemu abanyeIsrayeli 10 nibo bamaze kwicwa benshi basogoswe n'imbugita abanyepalestina nabo 51 nibo bamaze kwicwa n'inzego zijejwe umutekano za Israeli muri abo abashika 30 Israeli bita abagwanyi.
Aloyizi urakoze kutugezaho aya makuru. Tunyarukire noneho mu Burundi. Abantu batanu nibo baguye mu bitero byabereye mu murwa mukuru Bujumbura mu ijoro ryo ku cyumweru no kuri uyu wa mbere. Abagera kuri 15 nabo barakomeretse barimo abapolisi 7. Iyi nkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu Burundi Eroge Wirikaneza.
Abantu babiri baguye muri zone ya Cibitoke ku muhingamo wo kuri uyu wa mbere mu buraruko bwa Bujumbura. Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye abikishije ku buhinga bwa none Twitter yavuze ko bapfuye ari abasivile bose. Umwe muri bo yagendana mu mubuga bwo mu mutwe akaba ngo yari afite ikirwanisho hanyuma cyayugari barabara. Mu nyuma igipolisi kije cyakiriwe n'inkozi z'ikibi nkuko abyemeza haca hafa uwundi munyagihugu. Abandi batatu baciye bakomereka hongera hakomereka abapolisi indwi. Mu masaha 6 naho kuri uyu wa mbere nyene umuntu umwe atwara ipikipiki yarasiwe kwijabe n'umuntu yaratwaye ntiyapfuye yaciye ajyanwa kwa muganga yarashwe ku izosi. Igipolisi cyahashitse ata muntu ahari. Mu gitondo naho ku ibarabara ry'8 muri zone ya Cibitoke mu buraruko bwa Bujumbura hari grenade 2 zahaturikiye hagati y'amazu. Izo grenade zaturitse mu gihe hari umuntu yari katurira umucafu wo mu nzu. Abantu 4 baciye bafatwa ku mvo z'amatohoza. Abanyeshuri ku ishuri ryisumbuye rya Lycée Municipal Cibitoke baciye bataha batize kuko ayo magrenade yaturitse igihe bariko baratonda ku ishuri nko mu masaha 1:30. Mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana naho harumvikanye urwamo rw'amasasu mu makartier ya Ngagara Cibitoke Kinama na Kamenge. Aho mu Kamenge nkuko vyemezwa na Remi Barampama musitanteri wa komine Ntahangwa hatewe ubunywero. Abantu 8 barahakomerekeye umwe muri bo akaba yaciye yitaba Imana kuri uyu wa mbere. Musitanteri wa Muha yabwiye amenyesha makuru ko iki gitero gifatiye ku bugizi bwa nabi. Ibitero by'abantu bitwaje ibirwanisho bisubiye kwibonekeza mu gihe itariki ya nyuma yo gusubiza ibirwanisho yari yatanzwe n'ubushikiranganji bw'umutekano haraheze ukwezi yarangiranye n'itariki ya 24 uku kwezi kw'icyenda no kuvuga ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze. Eroje Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika aho muri hose ejo ku wa mbere tariki 26 y'ukwezi kwa 10 amezi 6 yari yuzuye mu Burundi hatangiye ibazo by'umutekano muke. Ni ukuvuga igice cy'umwaka cyari cyuzuye habaye umutekano muke, urugomo, ubwicanyi, guhunga igihugu, imyigaragambyo bifashe indi ntera. Ibi byatumye kandi n'icyizere hagati y'abanyagihugu kigenda kigabanuka kizana n'urwikekwe. Kuva ku munsi wa gatandatu ushize Ijwi rya Amerika ryabagejejeho icyo ayo mezi 6 asigiye abarundi mu mibereho yabo. Ese abarundi bahunze barangana iki? Abishwe barangana iki? Bishwe mu buhe buryo? Bazize iki? Ese abarundi bafunzwe ni bangahe? Bafunzwe bazize iki? Ubutungane bugejeje he ikibazo cyabo? Nibyo dukomeza tubagezaho mu biganiro byacu amezi 6 arangiye. Bamwe mu barundi bahagurukiye kwanga ko Perezida Petero Nkurunziza yakwiyamamariza manda ya 3 yo kuyobora igihugu. Uyu munsi turabagezaho uko byifashe mu ntara ya Bujumbura Rural, Bubanza na Cibitoke na Kayanza. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanga.
Muntara ya Bujumbura abantu 34 barishwe muri kino kiringo cy'amezi 6 mu makomine ya Kanyosha mukike mutimbuzi isare na kabizi babiri muri bo bishwe barashwe n'abajeje umutekano bari mu myerekano muri komine mukike undi umwe yishwe n'abari mu myerekano muri komine Kanyosha muri yo ntara yo mu burengero bw'igihugu harahagaritswe abantu 30 benshi muri bo bagirizwa kuja mu myerekano yo kwiyamiriza ikiringo cha 3 cy'umukuru w'igihugu no gutunga ibigwanisho batayifitiye uburenganzira abantu 17 barahunze mu makomine amwamwe 5 n'abanyepolitike bo muri komine Mugongomanga 12 nabo nabarorerezi bo muhariteka muri komine Kabizi bahunze kubera umutekano muke Celestin Uribikiye ahagarariye umuhariteka mu ntara ya Bujumbura aremeza ko gatwe kazi na muntu kahungabanye
itariki ya 20 gatandatu gihe habaye ikiringo cya 3 cy'umukuru w'igihugu abuze ko ajya kwitoza mu kiringo cya 3 cy'umukuru w'igihugu harabaye manifestation cyane gatika kazi na muntu karahungabanye hama handi no vuga hari muri komine Mutimbuzi na cyane cyane muri zone ya Maramvya na zone Rubirizi aho twabona ibiziga abataye mu kuvuga byikiwe ahantu mugabo kabita muri ayo mazone abiri ya Mutimbuzi komine ya Mugongomanga na Mukike abantu benshi barafashwe
amatora arangiye mu Burundi hari mu kwezi kw'indwi bamwe mu batemera ikiringo cha 3 cha Petero Nkurunziza babicije mu myerekano bahavuye bafata ibigwanisho batangura gutera ibirindiro by'abasirikare n'abapolisi ijyo byarabaye muri komine Kanyosha Jean Berkimas Munzerere arongo iyo komine aravyemeza
basanze bamwe muri bo hariho abafashe intumbero yo kubivamwo barabiheba ivyo migumuko n'ivyo kuja mu mukwiruka mu barabara ariko twavuye dusanga hariho nabandi bakeyi bahavuye bafata indi ntumbero yo kwitwaza ibigwanisho cha dusanga batanguye gutera ibirindiro by'abasirikare n'abapolisi tusha tubona kandi batanguye kwica abantu
muri ico kiringo nyene harabasivile bishwe co kimwe n'abajejwe intwaro uwo mugabo ava ku mutumba sororezo muri komine Kanyosha ahishwa abantu 17 numwe mu baryango bumwe muri 5 batowe ku mutumba yagandaguwe muri kuno kwezi kw'icumi yemeza ko wabo yazizi vya politike
nta muntu arakwiye kuzira icyumviro cyo cyangwa ngo azire umugambwe wiwe cyanke azire idini arimo ako umuntu wese arakwiye kumva ko yishi yakizana ahantu aherereye mu bundi hamigambwe myinshi cyane irenga 40 rero abantu bose aza kwibamwo bidegenze
mwibaza ko ubwicanyi rero ari bwa politike
twibaza ko ari bwa politike ko turavye nyene yapfuye tukumva nibivugwa bya hirya no hino n'ukuntu barameze ramaze kugabishwa twibaza ko byo ari bye bifitanye na politike
ibiziga 10 by'abantu byaratowe muri komine Mutimbuzi 5 ntibamenyekanye abo mu ntwaro bavuga ko arabiciwe handi bakaza gutabwa muri iyo komine byaranavuzwe ko bashobora kuba arabari mu minwe y'inyamiramabi ivyabeshujwe n'umuvugizi w'igipolisi c'igihugu Pierre Nkurikiye mu ntambara z'abirindura mu ntara c'ibitoke hagati y'abasirikare ba leta nabo byavuzwe ko bari bateye bava mu gihugu kibanye cy'u Rwanda kumegenekerezo ya 10 na 11 ukwezi kw'indwi hafuye abagwanyi 23 nk'uko amakuru dukesha umuhariteka mu ntara c'ibitoka bivuga kuri abo hiyongera ko abanyagihugu babiri bishwe n'abantu batazwi muri komine Buganda mu kwezi kwa gatandatu abagwanyi 188 barafashwe barafungwa kuko Augustin Ndereyimana ahagarariye umuhariteka bivuga kuri abo hiyongera ko 46 bo mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi bagiye barafatwa mu makomine atandukanye y'intara ya Cibitoke bagezwa ko bashigikiye imigumuko abantu 200 bagwiriyemwo abigisha barahunze mu makomine ya Buganda na Rugombo bahungira mu gihugu kibanye cy'u Rwanda na Repubulika y'Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Bubanza abantu 10 nibo bishwe mu muhari iteka bamenyesha ko benshi muri abo bo babazize imvo za politike abayifineri 6 barafunzwe bagirizwa imigumuko abandi bantu 8 nabo bafungwa bagirizwa ko bakorana n'abantu banyuruza abantu kugira babatangisha amafaranga imbere y'uko babarekura muri komine Gihanga ho nyene hanyurujwe abantu 20 umwe niwe atararekurwa gushika ubu mu ntara ya Kayanza kiretse igitero cy'abitwaje ibigwanisho cyabaye muri komine Kabarore umutekano wabaye mwiza abajejwe intwaro muri iyo ntara eka n'umuhari iteka bavuga ko mu mezi abiri aheze hatoye ibiziga 6 by'abantu bitamenyekanye bo babiciwe ahandi bakaza gutabwa muri iyo ntara ubwicanyi buri ko buraba mu Burundi burateye ubwoba nk'uko bivugwa na bamwe mu banyamashengero aruna nkundo wiga wo mu idini rya Islamu asaba ko ubwo bwicanyi bwo hagarara
twebwe mu idini rya Islamu Imana iratubwira iti uwo wese yubahuka kwica ubuzima bw'umuntu umwe aharugwa nk'uko yishe isi yose ko abo bantu turirwa turabona ibiziga bitarabapfuye n'ubwo bavuga ngo batwone ngo karago na kamara maza byerekana yuko ubuntu ngaha iwacu no kuri bwamaze gutituka birumvikana rero yuko ibiriko bira mu Burundi twe bituma turasenga kugira ngo turabikovyohera ariko kandi dusabe n'abarongoye iki gihugu bashireme ingufu zikwiye kugira ngo amahoro umutekano ushobora kugaruka mu Burundi
abanyepolitike batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi nabo basaba ko bavuba ibiganiro vyugururiwe bose kugira hatorerwe umuti icatunye icuka ca politike mu Burundi gitose kara mu ntara z'uburengero bw'igihugu Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika
tuve mu Burundi tujye mu Rwanda Mu Rwanda komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu yagaragarije abagize inteko ishinga amategeko imitwe yombi ibibazo bikibangamiye uburenganzira bwa muntu mu gihugu ni inkuru mugezweho na Asumutakabuye
Imibere bitaraba myiza mu bafungiye muri za kasho za komine akigaragara isuku idahagije uburyamo budakwirikiremwa muntu kuri bamwe ibibazo biri mu bafatwa bagaca muri za centre de transit imiryango yabo ntibimenyeshwe vuba komisiyo igaragaza kuvangwa ko abantu bakuru na muri zo centre de transit imiriri taranoga mu magereza guhingurana abaturage bimurwa no gusubiza umuntu ibyo yatsindiye iyo byaje kwisonga mu byahungabanije uburenganzira bwa muntu umwaka ushize muri 2014-2015 Perezida wa komisiyo y'uburenganzira bwa muntu Nirere Madeleine avuga ko ibi bibazo ari bimwe mu by'urwego ayobora rwagejeje ku bayobozi ndetse komisiyo inatanga inama yuko ibintu byakemuka
abagomba kwishyura ariko bafite intege ariko badafite ubwishyu dushobora guteganya nk'uko tije yagiye ikorwa hakabundi buryo buri busa n'ubwo ngubwo abantu bajya babona amafaranga bigakorwa ku karere cyangwa mekanizimu zizashyirwaho ariko abantu batsinze imanza bakishyurwa twasabye cyane cyane kubyanya na za transit center abari muri transit centers imiryango yagimenyeshwa ku gihe nkuko nanegize kubivuga abana bafunganywe na ba mama wabo cyangwa ari kumwe na bagenda ba mama wabo muri za transit centers bagahabwa akabinzitiramo bwo kugira ngo birinde malaria
ibisubizo bitangwa na komisiyo nk'ibyabashije gukora byanenzwe n'abadepite bamwe nk'ibidahagije kandi komisiyo ifite ububasha yabwe n'itegeko ikaba yakora byinshi isubiza abaturage baba baje bayigana
bagenda bakakira ikibazo mugasanga umuntu ararengana mwarangiza nk'umwanzuro mukaba ngo twasabye akare ko azagikemura ngembora ni nk'uko umuntu waba urwaye ukajya kwa muganga ahubwo turwaye indwara muganga wari wizi ugomba kukuvura ahubwo ngo ariko nakugira inama kuzivuza mwebwe nka komisiyo ko mufite ububasha muhabwa n'itegeko kucaba abantu b'umubandikiye kabiri gatatu mutaza nko muri zi raporo mugaproposa ibihano bibakwiye
raporo yabo igera hagati mu mwanzuro ngiye nkabona birahagama nkitubona igisubizo ariko kutubwira ngo yaratsinze ntutubwire ko yabonye ibyo yaregeraga giwe ahangaha naho ndahabona ikibazo ni ya myanzuro itarangira igera ahantu igahagama
Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu nubwo ivuga ko inzego za leta zigenda zirushaho kubahiriza uburenganzira bwa muntu haracyagaragara muri raporo yabo ibibazo bigenda bigaruka buri mwaka kuko komisiyo itanze raporo komisiyo yakunze kunengwa ko idatanga ibisubizo ku bibazo by'abaturage umuyobozi wabo yabwiye abadepite imitwe yombi ko bashinzwe kwereka inzego aho ibibazo biri maze izo nzego akaba arizo zishyira mu bikorwa zikarangiza ibibazo by'abaturage ibi bikabonwa nk'ibidakemura ibibazo abaturage bagana komisiyo baba bafite kuko kenshi basabwa gusubira mu nzego baba baje baturukamo ariko komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yerekanye ko hari intambwe igenda itera umwaka ku wundi isubiza ibibazo abaturage babe bayigejejeho yavuze ko mu mwaka wa 2014-2015 yakiriye ibibazo by'abaturage birenga 1,408 bikemuka burundu ibindi byasigaye nabyo bikaba biri mu nzira zo kurangizwa Asumutakabuye ijwi rya Amerika I Kigali
Turacyari mu Rwanda urukiko rukuru mu Rwanda rwapfundikiye urubanza rwa Leo Mugesera kuri uyu wa mbere gusa biracyagaragara ko rugifite inzitizi zitarabonerwa ibisubizo ni inkuru y'umunyamakuru Eric Bagirubusa wakurikiranye uru rubanza ari Kigali mu Rwanda
Daniel Rwatende Umwe mu batanga buhamye b'ubushinjacyaha nawe wari watanzwe ngo azagira icyo avuga ku byaha bya genocide Leo Mugesera buranamo n'ubushinjacyaha urukiko rukuru rwamukuye ku rutonde rwabo rwagombaga kumva urukiko rukuru ruvuga ko rwatende bwa mbere yatangiye ubuhamya bwe mu ruhame ubukurikira avuga ko gereza afungiyemo bamuteye ubwoba asaba kurindirwa umutekano urukiko rukuru ruvuga ko yivuguruza ko naho rwahera rwemeza ibyo avuga niba ari ukuri koko ruhita rumukura ku rutonde rw'abatanga buhamya rutyo n'icyemezo lewo mugesera n'umwunganizi we Maître Jean Félix Rudakemwa bajuririye mu mwaka ushize wa 2014 basaba urukiko rw'ikirenga gutegeka urukiko rukuru kuba ruhagaritse urubanza kugeza ubwo bujurire buvuye mu nzira. Lewo mugesera avuga ko uyu mutangabuhamya urukiko rwananiwe kumurindira umutekano ngo hatwe ibibazo n'impande zombi. Lewo mugesera abwiye umucamanza ko ubusabe bwe ntacyo bwafashe kuko iburanisha ryakomeje ndetse n'umucamanza agapfundikira urubanza. Abwira umucamanza mu rukiko rusumba izindi mu Rwanda ko mu bushishozi bwe igihe yaba yiga ingingo yajuririye yatesha agaciro ibyakozwe n'umucamanza mu rukiko rukuru nyuma y'ubujurire bwe. Madame Claudine Dushimimana ku ruhande rw'ubushinjacyaha nawe yazamuye inzitizi zikomeye. Yabwiye umucamanza mu rukiko rw'ikirenga ko kuva mu kwezi kwa kane 2014 kugeza mu kwa cumi 2015 urukiko rukuru rwahannye ubugira gatatu Maître Jean Félix Rudakemwa wunganira Lewo Mugesera ihazabu zingana na miliyoni imwe n'ibihumbi 400 y'amafaranga y'u Rwanda azira gutinza urubanza nkana. Madame Dushimimana yashingiye ku mabwiriza ya Perezida w'urukiko rw'ikirenga ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatanu 2015 areba imiburanishirize y'imanza z'ubucuruzi imbonezamubano z'ubutegetsi n'iz'umurimo atomora ko hanwe ntaho yemerewe kongera kuburanira mu nkiko z'u Rwanda ataragaragaza ko yubahirije ibyemezo by'inkiko. Yasabye ko Maître Rudakemwa yakwerekana inyemeza bw'icyuza ayo mafaranga yose yazibura akazaburana arangije kwishyura. Maître Rudakemwa yatsembeye urukiko kuretse igihano cyo ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 2015 kandi yanashyize mu bikorwa ibindi ntabyazi. Yabwiye umucamanza ko umubwiriza urukiko rugendera yo mu 2015 atareba ibyemezo byo mu 2014. Umwunganizi wa Bwana Mugesera yavuze ko amabwiriza ya Perezida w'urukiko rw'ikirenga yemera kandi ayazi. Niyumvisha impamvu urukiko rukuru rwamuhaye ibihano ruzi ko ntaho yemerewe kongera kuburana mu nkiko zo mu Rwanda rwo rugakomeza kumuburanisha. Avuga ko bisobanuye ko rwishingiye ibyo bihano. Ubushinjacyaha busubiranye ijambo bwabwiye umucamanza ko butunguye no kumva Maître Rudakemwa avuga ko yahanwe rimwe gusa kandi urukiko rwaramuhaga inyandiko mvugo akazishyiraho n'imikono. Buvuga ko nta kindi bwari bukore bumumenyesha kirenze ku nyandiko mvugo yasinyeho. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko amagambo ya Maître Jean Félix Rudakemwa agize imyitwarire idahwitse itanakwiriye imbere y'umucamanza. Buvuga ko kuba Maître Rudakemwa asobanura ko urukiko rukuru rwakomeje kumuburanisha ruzi ko ari mu bihano atubahirije ibyari mvugo gusa idafite icyishyigikira. Ubushinjacyaha bwashimangiye ko ibyemezo by'umucamanza bigifite ishingiro kandi ko amabwiriza ya Perezida w'urukiko rw'ikirenga mu 2015 areba n'ibyemezo byo mu 2014 cyane ko ngo nta n'itegeko ryabagaho rimuha kudashyira mu bikorwa ibyemezo by'inkiko. Maître Rudakemwa nawe yabwiye umucamanza ko iby'ubushinjacyaha buvuga ari amagambo gusa. Avuga ko ku umucamanza yaramuhannye agasubira inyuma agakomeza kumuburanisha ibyo byaba bivuze ko umucamanza nawe yaba yarasanze ko yamuhannye bitari ngombwa. Ntiyumvisha uburyo ubushinjacyaha buhisemo kuzamura izi nzitizi n'igihe gishize. Bwana Lewo Mugesera yabwiye umucamanza ko imwe mu mpamvu yamuteye kujurira icyemezo cyafatiye umwunganizi we ari uko uburenganzira yemererwa n'amategeko bwo kwiregura no kunganirwa bwari bwahungabanijwe. Avuga ko urukiko rukuru rwaciye urubanza rwumvise uruhande rumwe. Kumenya niba Maître Rudakemwa azunganira Bwana Lewo Mugesera muri ubu bujurire cyangwa se niba atazabikora atabanje kwishyura amafaranga 1,900,000 ubushinjacyaha buvuga ko asigaye bizamenyekana mu cyemezo cy'umucamanza azatanga ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka. Izi nzitizi zose zikigaragara muri uru rubanza ziriho mu gihe urukiko rukuru mu Rwanda rwo rwarangije kurupfundikira runatangaza ko ruzasoma urubanza mu kwezi kwa kane umwaka utaha wa 2016. Bwana Lewo Mugesera w'imyaka 64 y'amavuko inzobere mu byiyiga ndimi araburana n'ubushinjacyaha ibyaha bikomeye kandi bidasaza bya genocide bikubiye ku ijambo yavugiye ku Kabaya muri 1992. Ni ijambo ubushinjacyaha bumurega ko yarivuze agendereye guhamagarira abahutu kurimbura abatutsi. Uregwa nta cyaha na kimwe yemera avuga ko ubushinjacyaha bumuregesha ijambo bwagejeje mu rukiko nk'ikimenyetso kimushinja kitari umwimerere. Akabagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Abantu bane bavugwa ko bihishwe abandi batari bake barakomereka ku itariki 20 z'ukwezi kw'icumi igihe igipolisi cyarasa ku bantu bari mu myiyerekano ku mugwa mukuru wa Congo Brazzaville. Iyo myiyerekano yari iy'ukwiyamiriza referendum yo guhindura ibwirizwa shingiro yateguwe ku itariki 25 z'ukwezi kw'icumi mu byo rekurira President Denis Sassou Nguesso kwitoza mu kindi kiringo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriyamiriza zivuye inyuma uruhagarara zikaba zitewe impungenge n'ingingo ya President Sassou Nguesso yo kugirisha referendum. Nkuko President wa Amerika Barack Obama yabitangaje mu ijambo yashikirije umuryango w'ubumwe bwa Afrika, Nelson Mandela na George Washington ntibasize iragi rikomeye gusa kubera ibyo baranguye mu mabanga y'umukuru w'igihugu bari bashinzwe, yamara kubera bavuye ku butegetsi ku gushaka kwabo bagashikiriza ubutegetsi biciye mu mahoro. Perezida Obama yamenyesheje ko igihe umutegetsi agerageje guhindura amategeko ku mvo gusaye kuguma ku butegetsi, ivyo bituma haba umutekano muke n'amatati nk'uko vyibonekeje mu Burundi. Perezida Obama avuga ko iyi ari intambwe ya mbere ijana mu kaga. Guhererekanya ubutegetsi biciye mu mahoro no mu nzira ya demokrasi bituma abanyagihugu batuma abategetsi bisigura ku buyobozi bwabo, bigatuma haba umutekano wo mu kiringo kirekire kiri imbere. Nta demokrasi haba mu gihe umutegetsi ahinduye ibwirizwa shingiro ku nyungu ziwe bwite canke inyungu za politiki. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika, John Kirby, yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba impande zitavuga rumwe kuja hamwe mu biganiro kugira zihwami ku mwuka mubi, zirondere kumvikana ku buryo bwo gutera intambwe atamaraso abanje guseseka. John Kirby avuga ko bemera ko guhererekanya ubutegetsi biciye mu mahoro n'ubwigenge n'ukubahiriza ibiringo bitegekanijwe ari nkenegwa ku vyerekeye gutsimbataza demokrasi n'umutekano wo mu kiringo kirekire. John Kirby avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zateye akama president wa Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso guhagarika referendum guhwami ku mwuka mubi uhari mu gihugu muri iki gihe no gutuma haba ibiganiro.
Iryo ryari jambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tuti turi kumwe mu kanya turaza gukomeza ibiganiro byacu, ariko muri uyu mwanya Aloyse Bigirimana hagiye kubanza abagezeho incamake y'amakuru yabagejeho mu kanya.
Mu gihugu cya Afghanistan, ikinyamubwigima gikomeye cyari hahaye inkumbi ejo ku munsi wa mbere mu buraruko bw'ico gihugu, aho cumvikanye kandi no mu bihugu bya Pakistan n'Ubuhindi. Abantu baba 300 nibo bamaze kwemezwa ko bafuye, abandi bashika 170 barakomereka. Ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu rimenyesha ko kurya inyama zihinguye mu buryo bwa jambo, isosisi n'ibihinguwe mu nyama z'ingurube bishobora gutera indwara ya kanseri. Kanseri kandi ishobora guterwa no kurya inyama zifise ibara ritukura. Mu gihugu cya Turukiya, abapolisi babiri bico gihugu nibo bafuye, abagwanyi b'umuhari wa Leta ya Islamiste indwi nabo barafa mu gitero cyagabwe n'igipolisi cya Turukiya ku bagwanyi b'umuhari wa Leta ya Islamiste aho ni kuri bibe Siriya gihana na Turukiya. Ibyo byabaye igihe cyo kuwa mbere igipolisi cyariko kirasaka mu mazu mu gisagara cya Diyarbakir ciganjemwo abakirde mu gihugu cya Turukiya. Leta ya Israel igiye kwa kuburusho n'uburenganzira bwo gufata ingendo abanyepalestina baba mu karere ka Yerusalemu y'ubuseruko. Iyo ngingo ministre wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu ayifashe bivanye n'imishyamirano imaze iminsi hagati y'abanyepalestina n'inzego zijejwe umutekano za Israel mu ruhagarara rwatanguye mu kwezi kurangiye ku kibanza ciranda kiri i Yerusalemu. Abanyisiraeli 10 nibo bamaze kwicwa, benshi basogoswa imbugita. Abanyepalestina 51 nabo baricwa n'inzego zijejwe umutekano za Israel.
Tuti twari kumwe kuri iyi saha, mbashimiye ko mwaduteze amatwi. Mwari kumwe rero na Eugenia Mukankusi. Mugire ibihe byiza. Ibiganiro by'Ijwi rya Amerika birakomeje.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.